Hii ni Radio Ishuja Amerika. Radio Ishuja Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri Ishuja Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi niko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ubu wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mu gihe umwaka w'2017 warangiye igitigiri kinini cy'abanyagihugu mu Burundi bugarijwe n'ubukene mu ijambo ryo kurangiza umwaka w'2017 president wa Burundi Petero Nkurunziza yashikirije abanyagihugu yaravuze kubita ari bike byaranguwe mu mwaka waraye urangiye yashimiye ababandanya basahiriza Burundi mu migambi y'iterambere Yamara yamenyesheje ko Burundi bwarenganye ifashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi yatangaje ko ibyo bakeneye ari intererano n'ingurane zigenewe imigambi y'iterambere yamenyesheje ko Burundi utazokwemera ifashanyo zihonyanga ubwigenge bw'igihugu ubutunzi mu byo kuri bwo babwifashe gute mu mwaka w'2017 mu gihugu niki yacogogwa kugira ibintu bimere neza kurushiriza muri uyu mwaka mushasha w'2018 Nivyo tuganira n'umuyobozi w'ishyirahamwe Orikomerijeje kugwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta mu Burundi Gabriel Ufyiri mu kiganiro muri sanga rero twabateguriye uyu munsi. Gabriel waramutse?
Nana bantu kandi ndifurije umwaka mwiza w'2018 ariko baradukurikira bose namwebwe nyene.
Murakoze namwe umwaka mwiza. Warakurikiranye ijambo president wa Burundi Petero Nkurunziza yashikirije abanyagihugu mu kurangiza umwaka w'2017 kubirekeye iryo jambo mwajyakiye gute kubijanye cyane cyane n'ivyereke butunze
nibyo ijambo twararikurikiye ni ijambo rigizwe ni cyo no kwita ibice bikuru bibiri igice cya mbere ashikiriza ibyaranguwe mu mwaka w'2017 twaraye dusozereye igice cya kabiri agashikiriza ibizorangurwa mu mwaka w'2018 mw'ibyo bice bibiri byose rero harimo ico no kwita les points sinzi ingene umuntu yozivuga mu Kirundi 51 no kuvuga mwayo mw'ivyo bice bibiri ndababwiye biri mu ma points 51 aho rero harimo mw'ibitari bike aravuga mw'ibijanye n'umutekano aravuga ibijanye no kugwanya ubugizi bwa nabi butandukanye mu gihugu akavuga ibijanye n'ubumwe umutekano w'abanyagihugu bose akavuga ibijanye n'ubutunzi akavuga ibijanye n'ubutungane akavuga n'ibijanye no kugwanya ibiturire hamwe na fraude byo rero mu byarangu yarabishiramwe ivyo byose muri agaca yongera akaca garuka kandi mu bizorangurwa mu mwaka w'2018 akabigira nkuko nyene akavuga kubijanye n'umutekano akavuga kubijanye nivyo by'ubutunzi hari ico muhereje ko yashikirije avuga yuko umwaka imfashanyo zitaje mu iterambere atazo ugihugu gikeneye mugabo twebwe tugerageje kujya mu kibazo cy'atacu butunzi nagira ndababwire ko ibyigwa byose byakozwe bihari byerekana neza yuko Burundi bufise ikibazo kidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi biragoye rero kuvuga yuko umuntu yokwizigira cyane yuko atafashanyo zokenegwa kandi biharuro bihari byerekana yuko imfashanyo mu byukuri ahubwo ari ngombwa kandi imfashanyo ziri uburyo bwishi hari imfashanyo mu bijanye n'imibereho ya minsi yose y'abanyagihugu no kuvuga kubafasha mu kubaho kwa minsi yose hakaba n'imfashanyo mu bijanye n'iterambere
nashaka ndababaze gato muvuze Burundi ko bufise ibibazo bikomeye mufatiye kuri ibyo biharuro hari biharuro mwoba mufise mushobora gutanga ku bijanye n'ubutunzi mu kwerekana ibyo bibazo
yego cyane reka bwa mbere duhere ku cegeranyo ishyirahamwe mpuzamakungu SMI ni gisata gihambaye cyane ku isi mbere gifasha n'Uburundi cyafashije n'Uburundi kuva kera cash muri raporo giriwa gusohora mu uyu mwaka w'2010 twaraye dusozereye cerekanye ko Uburundi ari igihugu cya nyuma canke dufate ni igihugu cya mbere mu bukene mu bijanye n'ubukene kitwita mu gifaransa pauvreté extrême iyo raporo rero ivuga ibihugu byose byo ku isi ugashe usanga Burundi ni igihugu cya nyuma gikenye cyane kandi bakabyerekana neza kandi FM ibiharuro byayo ni biharuro byemewe ku isi yose kuko kifatira ku bihugu byinshi kandi kerekana n'ingene cyabitohoje hanyuma bagaca bashikiriza yuko umunyagihugu w'umurundi afise amadolari ari munsi y'300 ku mwaka kandi ku munyagihugu umwe ivyo rero ni ibintu bigaragara biboneka bagaca berekana kandi yuko no mu karere duherereyemo ngaha muri East African Community igihugu cya mbere gifise ama ico twise umwimbu ku mwaka ku munyagihugu wacu afise amadolari 600 mu gihe twebwe mu gihugu iwacu umunyagihugu afise umwimbu ungana ku madolari 300 urumva ni hafi igice ico hagaca hazi kigira kabiri kubijanye n'ubwo bukene nyene hari ibice udongo bukene budasanzwe ibice bishika 70% by'abanyagihugu mu bisanzwe bugarijwe n'ubukene
ndabaciriyemwo mwo tubwira ni ibihe bituma ubwo bukene bushikiyo n'ibibazo by'ubutunzi ni ibihe bituma
munkundiye gato no babwira cyane cyane ubwo bukene mu segonda mikeyi ubwo bukene cyane cyane bugeramiye ugwaruka mu buco twa kwita ubushomeri ibice 50% mu gwaruka gwitwa go gwize hamwe mbere ubwiye mu gihugu hagati gashusanga ibice 35% nabone bari mu bukene butagira izina ico tutokwibagira cyo ninge nico twokwita ibyo banyagihugu bakenera ku munsi ico twita inflation no kuvuga ngo n'ibifungu ibyo abanyagihugu bakenera mu gufungura bihari ibiharuro bitangwa na ISTEBU yerekana yuko ubwo rugero rugeze ku bice 20% no rugero rwo hejuru cyane rudasanzwe ibi bituma rero nibaza yuko nibyo bibyigwa birabyerekana ubwa mbere nuko abanyagihugu batari ku kizi aba ntibakora mugabe ibyo nabyo murabizi kugira ngo umuntu akore agomba kuba afise byangombwa agomba kuba afise byankenerwa kandi ubafasha kugira ngo akore ibyo ni leta isaba kubikora mwiri jambo rero twebwe ntitwigeze tubona ahantu na hamwe yashikirije neza na neza ingene ubwo bukene bwovaho kiranoneho ni nibintu byoroshe ubirabira muri budget muco twikwita amafaranga retegekanya ku mwaka kumwaka ugiye kuraba amafaranga retegekanya ku mwaka kumwaka ucubona neza yuko ibyo kugwanya ubukene bidashoboka mu gihe atamugambi numwe ico two kwita budget programme ikiba cashizwe mu iryo tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ivyo nitwara nk'umwanya turabivuga neza muca mubibona neza yuko ivyo turiko turavuga n'ukuri bifatira ku biharuro bigaragara kandi nabone batohinyuza ico nohereza ko nagira ndababwire yuko mwibi bijanye n'ubukene budasanzwe urugero rw'ubutunzi uburundi buri kuno munsi buri kubusa buri kubusa no kuvuga ico twita PIB le produit intérieur brut no kuvuga umwimbu igihugu gishobora ingenzi uzuraduka ku mwaka ku mwaka uburi kubusa ubyo rero biruko mu gihe mu mwaka 2014 twari ku rugero rwa kane nibicindwi kubera rero izinjyane za politique twagiyemo mu mwaka 2015 nitwo twari tumaze nka twaciye dusubira inyuma twose ubu rero nabahora bafasha mu migambi y'iterambere amafaranga bacha barayasubirana uno munsi no kuvuga urabye budget urabye amafaranga leta itekekanya ku mwaka kumwaka nibaza kugira ngo mubone neza aba boraba raporo ku rude compte no kuvuga icegeranyo ku rude compte yagize kuri ku mafaranga leta yatekereje ku uyu mwaka twatangiye mu 2018 byerekana neza yuko amafaranga leta yegeranya yonyene mbere adashobora no gukwira nibyo leta ikoresha ku mwaka kumwaka no kuvuga ibyo twita les dépenses courantes bidashoboka kuri bikwiza urumva rero umugambi bw'iterambere nishoboka mu gihe tutahinduye ingene turiko turakora uno munsi mu bijanye n'iterambere ry'igihugu
urakoze reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Moses uratwumva
ego cyenda wumva
umwaka mwiza watubwira irindi zina naho hamagabiri mufise akabazo cyangwa intererano
mufise akabazo n'intererano nyene cyangwa cyane nakakubaza mutumire mwana kugira ngo ngorane z'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igitungo cyangwa ndetse n'ibindi kera kugira ngo umunyagihugu arare kugera nka nako yuko yogabanuka gutyo cyangwa ibyo barangira gutyo mu gihugu cy'u Burundi no ikindi cyane nibaza nka jewe nyine nk'uko bwanjye barafitiriza ko muri leta harimo ko ubutunzi bucara bwiyongera hanyuma umutumire nawe muri rufite wearengeye kubona akabaye ariko arameze neza yuko ubutunzi aho kuduga bucara bugabanuka kandi duteye tugeramo ku busa kandi ibiharuro biri kugaragara mu mashyirahamwe mpuzamakungu bigaragara neza ku Burundi ari bwa nyuma mu butunzi igerageje no kuraba n'ibyo ariko hari barimo yanabayeho na cyane cyane kandi igerageje no kuraba n'ibyo nakoze muri kanisa kuko nk'uru rwanda kandi Burundi urasanga ariko rurareba cyane nk'ubu byerekeye ubutunzi ubukene kandi ikintu nuko nk'ukenda gatoya ntabwo ari ugaruka bwize gusa ugaruka bwose ni mu bintu ugaruka bwose ni mu Burundi ntibakiriye cyane nabyo ni byiza ugarakiriye cyane
kabishure
ikintu nacyo kiribaga ni amatora mwaka inakiriye nibyo amatora ari mu Burundi ngeza amatora ngo kugwa n'amafaranga abiri ko mbona amafaranga tugize ngo tukore kwa bije hagi
reka bishure
mwaka umwaka leta amafaranga yo kugabore amafaranga yo ageza he kandi mbona ibyo gukenye
murakoze reka bishure umwishure Gabriel Rufyiri
nibyo ndashimiye Moyize ku bibazo abajije hamwe n'intererano avuze ku kijanye nuko twebwe tuvuga ko ubu butunzi bugabanuka muri leta nabo bakavuga yuko ubutunzi buriko buraduga jiwe nababesha urabona ibintu by'ibiharuro nta muntu ashobora gushiramo ibintu bya politique ngo aje mu bintu byo ku byo kuvuga ibintu bitari byo kuko biharuro byo nyine bisha bivyerekana nk'ubu ndabahe nka karorero mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije yaravuze yuko begeranije amafaranga ngana umuri yari bakoze amadosiye ngana azuva mu miliyaridi w'amafaranga y'amarundi mugabo ugiye kuraba muri budget kuva mu mwaka wa 2013 iyo rubrique ijanye n'amafaranga aba yagarukanye mu giga cya leta yibwe nta faranga na rimwe leta itegekanya umuntu aragacabona yuko nkiyo discours nk'abantu bamukoreye ibyo bintu mu byukuri babimuhereje ubona yuko bamubeshe ari cyo gituma twe tuvuga tuti ibi bintu by'ubukene bagaca bavuga ngo ubutunzi ngo mu gihugu burahari kandi bigaragara neza yuko amafaranga leta itegekanya ibiharuro nabyo ne bagira bashira muri budget ari byo ivyo ishya muri komere ikorera bivuga twebwe mbere abatwara bivuga cyangwa ngo tiko turabesha mugabo nibaza ko icegeranyo cha kuri de compte kivyerekana neza yuko ibiharuro bavuga bashiramwo abatakuri na komere kurimwo ivyo rero birateye ubwoba cyane kuko bishavyerekana neza kugira ngo dutere imbere bizotugora gose kuko tutashikiriza ibintu ukuri nyene igihugu gifise nyako rero mu ijambo rimwe twe tubona yuko ibintu bishikirizwa mu ijambo rimwe atari byo nibintu byo kweza gatima abanyagihugu mugaba mu byukuri atakintu no kwita ama statistique ibiharuro bigaragara bifadika bishobora gufatikwa ko bihari n'ubu ndabisubiyemo aba amashyirahamwe mpuzamakungu aba amashyirahamwe yo hagati mu gihugu dufatire kuri stebu dufatire kuri era kuri de compte ya sentare igenzura amafaranga leta ikoresha ku mwaka n'izindi nzego zitari nke zirerekana neza yuko ivyo bintu biba byashikirijwe batari byo none twoca dufata ikinone twebwe rero tubona kandi n'abanyagihugu mu bisanzwe bonyene barabibona mu mifuko yabo nico gituma rero twe dusaba yuko abantu batwara cyangwa bifuza kuzotwara igihugu boza barabwira ukuri abanyagihugu kugira ngo turabingire twashobora gutera imbere no gukira kuko twe nk'ubu turiko turaraba tubona neza ko iki kibazo nishuye kuri kibazo hereje ko avuga kijanye n'ivy'amatora nibyo ikibazo cy'amatora ni kibazo gihambaye cyane kandi igihugu kitavugira amatora birumvikana mugabo turavye amajambo ya politika guma avugwa uno munsi n'abanyepolitike baba bari ku butegetsi cyangwa barondera ku bujako tugafatira ku bitabo bihari amasezerano ya Arusha tugafatira kuri cya gitabo twita Vision 2025 no kuvuga yagerekwa igihugu ciha tugafatira ku bwizwa shingiro dufise uno munsi n'ibindi bitabo nyamukuru tugenderako biragaragara neza yuko uno munsi byatiza kuduhanga bitari ibintu by'amatora twatiza guhangwa ni kungene igihugu coja ku murongo w'ibindi bihugu mu bijanye n'iterambere mugabo kubera inyungu z'abantu ucusanga ibintu by'igihugu n'abanyagihugu muri rusange byibagiwe nico kibazo dufitaniye twebwe n'abanyepolitiki umuntu abikora
arabirabana dufise kandi Patrick ku telefone Patrick uratumva
ndabumva
umwaka mwiza
ntusangire namwe kenda ubisurije
murakoze tubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye
Nsabimana Patrick ndi mu gihugu cy'Uburundi ari Bujumbura
mufise akabazo canke icyumvira muterera
kibazo ni intererano amajina cyakubaza umutumire ejo undi mijambo nakuba president w'igihugu yashyikirije yaravuze ati ubutunzi bwariyongere kandi bikorera bukaraba amashuri yubatswe ukaraba amabarabara ibitaro ibintu bigaragara ko ubutunzi bwateye imbere ariko abanyapolitiki bamwe bamwe kuri aba bataba babibona sho kimwe kandi ntawe wo kuyibagiza ko ifashanyo ni vyiza cyane mu Burundi byahagaze numva igihugu kizoyifata decision yo gukoresha ubutunzi bwacu hariho ibintu bimwe bibanza kubanza bigasubira inyuma kugira ngo yiyoroganize numva ubu nta budget dukura hanze tugikoresha ubu abarundi bahisemo gukoresha ifashanyo bahisemo gukoresha ubutunzi bwabo kugira ngo batibiteze imirate zirinze kuzerinze hanze numva kuva ko igihugu kiriho cyasubira inyuma cyangwa ibyo baba biri ko byagira si byo na gatoya igihe nacyo je numva byacishijemo akantu ko kuvuga ngo ibintu by'amatora ntawe ukwiyobagiza ko amatora umuntu atorwa n'abanyagihugu agakorwa n'abanyagihugu kuba bavaba ibintu byo guhindura ibyiza shingiro. Ibyiza shingiro si umuntu ari guhindura cyane, kabonaga ibibonye nini bavatitse bwarageze ko dukurana akacye dushyiraho naka. Urumva ko kubwibyo gihe numva bitotera ikibazo, ahubwo abo banye politiki baze bahimiriza urwaruka, aho n'urwaruka rwinshi buruhaheza amashuri rukacya rwinshi bakibaza ko akazi kazava muri leta, bahimiriza abo nyine ariko baravuga bahimiriza urwaruka kugira ngo rirondere akazi rushobore gukreya imigambi yabo kugira twiteze imbere. Ikibazo nahise ni ivyo.
Reka bishyure, murakoze. Mumwishure Gabriel
byangoye yuko nashaka kugira, nari nashatse kugira ndamukebura adufashe azane ibiharuro, kuko nababwiye ko ibintu by'ibintu bijanye n'iby'ubutunzi ntuvuga amajambo gucyo gusa, utegerezwa kugira ibintu werekana wishimikiza. Natubwiye
yavuze ngo amabarabara n'amashure,
nagira ndababwire muri budget ivyo nushobora kubira abashaka ngo bivuge utabanje kuraba muri budget ya leta, ikintu cyose leta ikora naho koba ari kubaka ikiraro ikiraro gisanzwe n'ibiti kumusozi kanaka ugabura kuruzi rugabura umusozi kanaka, bigomba kuba byatekanije mu iteko leta mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka umwaka. Iryo tegeko rero ugiye kuriraba ivyo usanga yavuze ngo amafaranga ngo amakunga afasha yarahagaze, ivyo sivyo. Kuva mu mwaka 2015 nivyo yaragabanutse, yahura ari amamiliyari amajana indwi arenga gatoya, ubu n'amamiliyari amajana atatu na mirongo irindwi n'abiri
y'amarundi
n'amamiliyaridi, ni ukuvuga ibice bishika byababa hafi birenga 30% niyatangwa. Ayo mafaranga atangwa rero mwivyo niyo aza gukora iyo migambi y'iterambere. Ugiye kura amabarabara yose ariko arubakwa uno munsi mu Burundi, yubakwa na BAD, yubakwa na Banki Mondiale, naca mpinyuze. Urumva rero bariko barava ngo imfashanyo zarahagaze, nico gituma ibivyi biharuro bukwirinda cane kuvuga gusa kubera ibyo bumva n'abanye politique, nibakoresha ibiharuro bigaragara ibi turiko turavuga n'ibintu biba byanditse ushobora guhinyuza ushobora kubona. Amabarabara yose ubona ko makomye ariko arubakwa mu gihugu, nivyo barasaba abo bantu bafasha Uburundi, barasaba igihugu yuko dufate nk'amakunga atanze 90% leta ishitanga 10%. Ibyo niko babigira mu migambi y'iterambere cyo twita investissement. Ugiye kuraba rero muri budget mu mafaranga leta itegekanya ku mwaka umwaka, kandi nababwiye ko ata mugambi n'umwe mu bisanzwe urangurwa utategekanijwe mu gihe tumije kubabwira. Usanga imigambi yose itegekanijwe amafaranga hari ayashika 60% na hafi na 5%, ayo yose aja mu kubaho kwa leta kwa minsi yose, ni ukuvuga ibi byo guhemba abakozi ba leta nk'amafaranga aja mu mishahara yonyine angana ibice hafi 30%. Hanyuma yandi agacaja mu ibi bintu bisanzwe bindi yose rero ugaca usanga aja mu kubaho kwa leta kwa minsi yose, atamugambi n'umwe w'iterambere ushoboka. Ibyo rero nibiharuro bihari biboneka, atamuntu umwe ashobora guhinyuza, nibaza byumvikana rero ibyo avuga nibaza ko byongora kubyemera kubera nta kuri nakome byishimikije kwanditse mu bitabo dukoresha dufise.
Urakoze. Dufise kandi Jean-Claude uratwumva? Allo Jean-Claude? Jean-Claude ntitushoboye kumutora ku murongo wa telefone. Dufise Jean Daizeye uratumva?
Yego ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ndi muri state ya Iowa.
Mufise akabazo canke icimbira muterera?
Je mfise ikibazo n'intererano. Ndahera ku kibazo, nashaka kwanza mbanze ndamutse umutumire Gabriel ndamuramukije ndamwipuriza n'umwaka mushasha turimo muri iki gihe.
Arabumva?
Kome. Hanyuma nagomba ndamwibaritse ko buri gihe iyo ndamukurikiranye nta kintu na kimwe yigera ashima mu migambi iriko irubaka igihugu iriko irarangurirwa mu Burundi. Mbe ku ruhande rwiwe ko narigera numva aho yagiye guhimiriza abanyagihugu ukuntu bokwifata mu gusesagura amatungo ya leta no kurwanya ibiturire byibonekeza hafi nka hose mu gihugu cy'u Burundi do bari karakora iki kugira ngo ibyo bintu abigwanye ko ari byo numva ajejwe
gakabishure mu mwishure Gabriel
nibaza ko nagiye ndamushimire ku cyumviro cyabashikirije avuza ati nta kintu nakimwe dukora ngo dushime ibyo leta iri kwirakora mu bisanzwe no kumenya iyo leta ihagiye ihagenda ifise ico no kwita mission ico itaza gukora ico leta iza kugenda gukora hariho inzego zitatu ziza zirakurikirana ingere ivyo bintu bigenda hariho ugwego rwa leta ico bita executive hariho ugwego rujeje gutora amategeko ariko twita parlement akaba n'ugwego rujeje gutunganya gukurikirana guhagarara amategeko ico twita judiciaire izizengo zitatu rero zose rumwe rumwe gose rutuza gukora ugiye kunziriza ingene inama nshingamategeko ikora iri kuratera amategeko cha dufatiye ku itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ivuga iti leta ikikubera iki leta ikikubera iki leta ikikubera iki ikagira icyo twita critique constructive natwe n'ubutungane nabwo mu bisanzwe bugira ukumbwa bwo buraba izo nzego zibiri zose natwe rero nukumenya akamaro cyangwa uruhara rw'aya mashyirahamwe yacu amashyirahamwe yacu agira icyo twita mu gifaransa vigilance citoyenne dukurikirana ibikogwa leta iri kuyarangura ibyo tubona ko bitari kubigenda neza tukayikibura tukayibwira tuti nyabuna nyabuna iki niko kugenda neza n'uko bagikora neza kubera inziye n'iyi rero nagira nsabe ndayize ntahava tugira umuvugizi wa leta twebwe ntituvugira leta leta irafise umuvugizi wayo yitwa Philippe Nzobonariba ikagira nabandi bavugizi batandukanye sinzi rero ko agomba go duhinduke umuvugizi wa leta canke dukora akazi kacu ko kugira isho twita mu gifaransa vigilance citoyenne rero nibaza yuko abantu bazaba baratandukanye ibintu bakumva neza yuko hari ibintu bitajana izo kandi n'ubu ndabisubiyemo nizamvu gusanga abantu bavuga ngo tuvuga bibi gusa ntituvuga bibi gusa nibaza yuko ndabaye akaroki n'amashinga amateka muzogende mwumvira cyangwa murabe yama itanga ivyibona ko bitameze neza ikabaza leta ati kubera iki natwe niko tuvugiye kuri abakuru de compte ama critique igira uzogende urabe muvyigira byose igera uko ruko nyene rero nibaza kwisho kibanda cishuye neza kandi niko hose bigenda ku isi icanyuma yashikirije yavuze ngo twebwe tujeje kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta nivyo nico gituma ivyo tuvuga byose nk'ibintu bijanye na n'igiturire bifise uburyo bwinshi cyane hariho ibiturire byo bita corruption politique hari ico bita corruption judiciaire n'ibindi byinshi no kuvuga ibiturire rero usanga biri ahantu hose ibyo tuvuga byose rero nta na hamwe usanga bitandukanye n'ibyo twazwa turakora arico gituma yari ahejeje gushikiriza ngo kubereke tutavuga ibijanye n'ibiturire nibaza ko cyo tuvuga iminsi yose ibyo dukora iminsi yose
yavuze ngo ntimuja gusegurira abanyagihugu ngene bo bigwanya
nibaza yuko nivyo nkeka tayo baza abanyagihugu yo bibabwira twebwe turi kuva ku mutumba gushika ku wego rw'igihugu ishiramwe rikomerira hari kandi twirwa turagirisha manama iyo bidukundiye abanyagihugu toka basigurira no kuvuga yuko rero ibikorwa byaje turabikora mugabo nagenda musubiriremmo yuko leta idashobora gusubirirwa n'umuntu tanumwe nishira hamwe amashira hamwe yacha hari kugira ngo azarakebura leta ku bintu bitameze neza ibyo nuko zarabitahura akabyumva ntihagire uhava afata ngo aduhakaze ataraki wacu twe dukora akazi k'iwacu leta nayo igakora akazi kayo kandi irafise n'uburyo bwabo gukora ivyo oya igihe rero bigorana igihe umuntu wese adakoze akazi kiwe
unakoze dufise Innocent uratwumva Innocent uratwumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri ufise ikibazo canke intererano
ni intererano mu busazo
niko
ndabona naho akwanya igituriye mu Burundi nta gituriye kizopfa giheze kubera ndabona abantu bamwe birirwa bariduka ku cyerekeye gutanga amasoko nk'abari bafise ibibazo amasoko ajya bahishije kubaka baguma bituruga yuko batangishwa ayandi mahera y'umurengera kandi babari basanzwe bari kandi bakongera mu nabandi bakabatangisha ibiturire ku mafaranga agwiriye none bogire iki kugira icyo giturire gihere cyangwa bareke kuza baratangisha amafaranga kuko abo bahora bafite ingendo banze ho mu isoko kandi n'abantu benshi bakenera bayitoga yuko babatangisha amafaranga agwiriye kandi harimo n'akamwana w'amama keshe none bokora iki kugira igiturire mu bundi kigabanuka kabisa hariho n'ibindi ufise nk'umuziko nk'umwibarabara canke kwikinga ukazibona baraguhagaritse bakwatsa igiturire kandi ikinga atakora imibarabara zishesha gutanga none bokora iki kugira igiturire
reka bishure murakoze mu mwishure Gabriel
nibaza ko ikibazo inosa bajije kirakomeye cyane kandi ni ikibazo kiraba muri rusange abanyagihugu benshi baba abitwa ko bakomeye cyangwa abanyagihugu bitwa ko ari bato bato ubu uya nibaza ko abategetsi ariko baratwumva kandi babifate nk'amanyamba mu by'ukuri bifuza ko umunyagihugu amererwa neza iki kibazo abajije avuze cy'amasoko twaracumvise hanyuma turaheza turabivugana n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura aravuga ko ivyo bintu ariko arabitorera umuti mugabo ivyo twabonye byo nuko bitaheze mugabo rero ko ivyo tumaze iminsi tuvyumva tukumva ye neza yuko ubu uya abahabwa ibibanza mw'aya masoko mashasha basabwe ibiturire nukuri nibaza yuko tugiye gusubira kubivugana n'ababijejwe kugira ngo icyo kibazo bagihagurukire mugabo ingorane ikunda kujamwo n'iyihe nuko usanga bene bibanza basanzwe bakora uwo mugabo kudandaza batabahize bibanza bagaca babihereza abantu bitwa ko bafise inzego zikomeye muri leta donke bibanza bikomeye muri leta bene byo bakabibaka iyo ni ngora nigira kabiri mu bintu bijanye n'ibibanza agaca haba mbere n'ikindi kintu yavuze n'ibiturire byo mwibarabara ibyo nta muntu yo bide hano kuri ni ibintu bihari twese tubona tuzi mugabo ugashusanga birabagora cyane ahantu baza kwitwara abanyagihugu rero mumwe twariko turavuga yuko inzego z'igihugu zigomba gukora ibyo bintu byagomba kuba mu vya mbere kuko buge giturire ni umwansi wa mahoro n'iterambere ibyo no kubimenya ikindi rero ibintu aho bigeze mbona umengo bigeze kure cyane nuko no munsi nko mu ntara zimwe zimwe ibyo bintu nagomba nsaba umushikiranganje w'intu hagati mu gihugu mbere n'abandi babijejwe kugeza yaho no munsi umugambi ugiye kurangurirwa mu ntara kanaka ucu usanga bavuze bati uyu mugambi ntushobora kurangurwa mutabanje kuduha ko amafaranga na gutya umuntu ajejwe intwaro mu gihugu hagati mu ajejwe intwaro mu ntara kanaka akinamura agasaba amafaranga y'igiturire kugira ngo umugambi uze mu ikomine yiwe cyangwa mu ntara yiwe murumva yuko tugeze ahantu habi cyane nibaza ko mu biro by'igihugu bavyumva nibaza yuko mu mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu avyumva reka n'abandi bose babyumve bumve ko ibyo bintu nibyashishikara biraguma gutyo oyi sindababesha igihugu kizohenebera twese tubona kandi turabona ko ariyo biriko biraje
urakoze Emmanuel nawe nyene aduteye akamo Emmanuel batumva
ndabumva cyane
umwaka mwiza
ego tubusangire twese
watubwire n'izina naho hamagaye tumbeye
ni nduwaheze Emmanuel ntumbere ibururi
mufise akabazo cyangwa icyumvire muterera
ba hari ni nakabazo nari mfite nagomba kumubaza umutumire hanyuma iyo shyirahamwe kome ndibaza ko rimaze imyaka myinshi nawe ntazigeye ryatanguriye hanyuma ndibaza mu byo bamaze gukora baramaze kubona yuko baterabunguka cyangwa baterabahomba yego uravye aho mwasemerereye kubigiture ngaha mu Burundi haraba imfata kibanza harongera haraba intwaro za demokrasi zitorewe n'abanyagihugu bega muri abyo icyo gihe cy'imfata kibanza n'iki gihe cya demokrasi ni hehe mubona igiture cyabaye ndanse bega cyangwa igiture nyine kibaye ndanse cyangwa ibusesa gukora amatungo ya leta twovuga yuko iyo ari posha ry'umukuru w'igihugu cyangwa ry'umushikiranganji kanaka kindi kibazo mfite rero nagomba ndamubaze hari aho umuntu ha igikorwa gukorera cyangwa akimusaba bagukoreye igikorwa kimusaba kigoro akakubwira dufate ngo mu bucamanza aza kugabura itongo akagubira ati mpa amafaranga y'igitoro kugira ngo ushike ku itongo cyane akagubira ati mpa gashimwe ko nagutunganirije rega ashobora kudutandukaniriza agashimwe n'igiturire utwo tubazo nari nsise
murakoze reka abishyure mu mwishyure
murakoze cyane abajije ibibazo byumvikana kandi nibaza ko n'inyinshi ziteza kuza zumvikana ubwa mbere yavuze ati harabaye ishyirahamwe rikomerera amazi igihe harabaye intwaro mfata kibanza haraba intwaro z'abitorewe mbega mubona byagenze gute nibyo uko abivuze ishyirahamwe rikomeye ryatanguye gukora kuva kera mbere kuva ku izo ntwaro mfata kibanza yavuze twebwe tuvugishije ukuri cyane cyane dufatiye ku biharuro nagira ndabibutse mu mwaka wa 2005 Uburundi bwari mu bihugu 36 byanyomoje mu kurya ibiturire no kuvuga bwagira ubwa 36 ku isi dufatiye ku byegeranyo bikorwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu mbere bikanaboneka hanyuma ubu turi mu bihugu 10 mbere ibihugu hafi bitandatu mu bya mbere byimonogoje mu kurya ibiturire ku isi murumva rero yuko aho kuko ibiturire bigabanuka byaraduze cyane mugabo muri leta bo bahora bakunda kubisigura bo babisigura bavuga bati ibiturire igihugu cyabaye ca mbere cyane mu byo kurya igiturire kubera kera batabivuga ngo mugabo yakubira babivuga cyane ngo nicyo gituma ngo biturire ngo bihari gose ngo bihari gose uko niko muri leta babisigura mugabo twese ko tubisigura kuko twe turabona neza yuko ibintu by'igiturire n'ubukene burya birajana n'ubukure rw'ubukene bwaduze igihugu cyose kimwigiturire itegeko hagomba gucaha ubukene niko bigenda ni nkuko atani intwaro ya demokarasi ishoboka nuko atani intwaro ibere yishoboka rero ibi tubona yuko byaduze haba mu za intwaro za transition kuvuga zimfata kibanza canke zatowe tubona umengo ntatandukaniro tubona umengo byose birasa kubera burya intwaro ya demokarasi burya samatora gusa intwaro ya demokarasi igomba kuba ifatiye kuco twokwitwa intwari bere ico twokwita intwari bereye no kuvuga gutandukanya inzego gwe gose rwakora akazi kago uno munsi siko biri ni ibintu bigaragara biboneka umuntu arose umwanya yo bisigura yaciye avuga ati mbega ibintu bijanye ni giturire haraho umuntu arya igiturire mbega byobazwa prezida canke byobazwa umushikiranganji canke byobazazwa nde mu bisanzwe ingene amategeko yubatse ubwa mbere no kumenya yuko ikintu cyose umuntu wese ari mu rwego naho ari umukuru w'umutumba akoze ikintu kibazwa umukuru w'igihugu iyo ni principe ni ikintu ni ingingo ngendegwako mu bijanye n'intwaro ikintu cyiza umukuru ikintu cyiza canke kibi umuntu arongoye canke hariya yanishizweho n'umukuru w'igihugu uwo muntu ibyo akoze ikintu kitari cyiza abatukishije umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu agomba kumuhana atamuhanye ucumengo niwe yamutumye uko niko bivugwa mugabo hagacaba yindi principe ijanye n'iby'amategeko ibyo bita mu guhana iyo umuntu mu bisanzwe akoze ikosa mwibitwita les infractions pénales ibyaha biba byakozwe umuntu arahanwa ku giti ciwe niko byagomba kugenda mugabo iba icyo cya mbere nicyo bita gusiga iceyi icyo cya kabiri naco ni kijyanye no guhana umuntu aba yakoze ikosa ibyo rero byose birahari kandi tubona neza yuko nuba tacahindutse byose ariko bimeze yaciye yahereza ku kibazo kijanye ati hariho nk'igihe mu butungane hageze kuza kugushikiriza nk'urubanza nk'akaronka itongo
haraho basaba agashimwe ati mbega none ni ryari haba gashimwe ni ryari cyitwigiturire nagenda babwire yuko haba mu bijanye n'amategeko haba no mu bijanye n'ico tujeje kuvuga kijanye no kwandika iceyi no kuvuga yuko atamuntu umuntu wese ari mu rwego rwa leta kirazira kikaziririzwa nta gashimwe kabaho nta ni cyo cyigiturice kiranazira rero umuntu yaki asavye ikintu munyagihugu agomba amurangurire ikintu naho ruba rupapuro rwiye gusaba naho ubugiye gusaba umuntu ngo gutunganirize uyu muntu ahembwa na leta kandi leta muhemba mu matagisi n'amakuru y'umunyagihugu rero kirazirikazirizwa nta muntu numwe asirekuriwe gusaba umunyagihugu ikintu kugira ngo amukorere ikindi kuko uyu mukozi wa leta ahembwa na leta amakuru n'amategeko yatangwa n'abanyagihugu
murakoze Olivier ivuga neza araduteye kamo nawe Olivier ivuga neza uratwumva
ndabumva neza cyane
ni Olivier Murantunga irindi zina mwo tubwirira irindi zina
ni Nahimana Olivier
Nahimana Olivier muhamagaye muri he
mu ntara ya Cibitoki muri komine Mugina
mu Burundi
ndanje kubipfuriza umwaka mushasha abanyamakuru b'ijwi rya Amerika ndetse n'abarundi bose n'inshuti z'u Burundi ziriko zirakurikirana ijwi rya Amerika
murakoze nawe umwaka mwiza
kuri twese hama nagomba kubaza nyakubahwa umutumire Rufiri mbega dufashe igihe kirenganye kitari gito atwara ishyirahamwe Oricone mukamo yagiye araterayo yarabonye ko hari ihinduka ryabaye mu byo yagiye arashikiriza inzego z'igihugu dufatiye ku rwego rw'ubucamanza akaba hariho amadosiye bagiye barakurikirana bisunze akamo ka Oricone donke inzego z'ubutungane zikumvira ibyo yashikirije hama twarabonye umukuru w'igihugu yaragiye akora imigambi itandukanye yo kurwanya igiturire aho yashinze urwego rujejwe kurwanya igiturire aho yateye akamo umugambi ujyanye na Sharwa Zero twashaka nk'umuntu akurikiranira hasi ibijyanye na politiki yo gushyira mu ngiro ibijyanye no kurwanya ibiturire mbega iyo migambi yose hari icyo yigeze ishikako abona urugero rwo gutanga igiturire byoba bikiri kuri ya nzira ya mbere byari ko gushika uyu mwanya mbega n'igiki gikwiye guhinduka n'igiki yotera n'igihe ngingo yotera kandi inzego za leta zikwiye gufata kugira birandurane n'imizi ahereye ku nzego zibijejwe
ndeka bishyure
abacamanza badakurikirana ayo madosiye baba babuze icyo bafasha kugira babe boyakurikirana nawe nta buryo yokorana n'abahinga batandukanye bakiga ingorane zituma icyo kibazo cyo kurwanya igituma kitajya mu ngiro akagishyikiriza inzego
reka bishyure mu mwishyure Gabriel
murakoze nagenda mushimire nawe ne kuko ashikirije ibibazo byumvikana kandi nibaza yuko ni nyisho aza kuronka nazo nizo bazumvikana yavuze yuko leta yagiye irafata ingingo zimwe bivanye n'ibyo kurwanya igiturire hanyuma aravuga ati tumaze igihe kitari gito turi mu byo kurwanya igiturire ati mbega none mwebwe mubona hari byagiye birakogwa mu tubwira ibyo leta yoba yarakoze bigakunda ibyo akamukanye mwaragiye muratera ba leta yoba yarumvise cyangwa iyo bitumvise nawo jangaho ngwa beshe hariho bimwe nahari bito cyane dufate nka 10% ibyo leta yarabikoreye ko turabibona hariho ikintu cavuba cyane no shikiriza kandi nkacambonera mbere nakanya nkanashimira n'umushikiranganje yabigize kuko hari umushikiranganje w'ubutungane ahari uno munsi yari yafashe inzu ya leta arayigumana kandi kizira mu nyuma rero turamutera kamo aravyumva yuko yagize amakosa kugumana inzu ya leta katari ko arayiriha arayisubiza ico twaragishimye kuko ibintu bya leta nta muntu numwe afite uburenganzira bwo kuvyigarurira kuko nyine urumva ni bya leta mugabo rero ntababesha amadosiye menshi cyane akomakomeye y'ibiturire nta nimwe yigeze ikogwa ko ibyo nibaza yuko atani iby'imbeshere nikimenyamenya nabibabwiye kugira ngo ibyo bibone babibonera mu mafaranga leta itegekanya hari icyo twita ribrike no kuvuga hariho agace kare kandi karekuwe gushigwamo amafaranga ya ategekanya kubijanye n'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka ako gace ugiye kuraba mu iteko leta itegekanya ku mwaka ku mwaka usanga handitse ubusa ugaca wibaza rero arije azyo bica bintwara muri cyakibazo cyaka bireje kubaza ati mbega ivyo leta yagiye irashikiriza ivuga kubijanye no kugwanya igiturire nibindi nibindi mwubona byo byarakozwe nagiye ndamubwire yuko mwibi bintu n'ukuri by'ubutunzi biragaragara neza yuko leta ivyivuga mbere dufatiye no ku majambo yose umukuru w'igihugu yagiye arashikiriza twebwe twabonye ko atandukanye n'ishikeze gushirwa mu ngiro dushake duhere muribuka ko yatanguye kuvuga yuko ibisaka by'imbwa byahiye mugabo twebwe ahubwo twabonye ume ngo byaravomerewe aho gusha kuko abasuma baciye baduza ahubwo cyane ingene biba hanyuma yaciye asubira arashikiriza irindi jambo avuga ati tolerance zero ahubwo twebwe tubona haciye haba icyo twakwita tolerance 100% abagibi biturire bahubwo baciye bagira ingufu gusumba ikiri ikora n'uyu iki kintu ashikirije kijanye na Charwazeho niba ni ukuvuga wa mugambi wa leta wo gukuraho amamodoka ya leta kugira ngo bateze imbere icyo twakwita abigenga ro secteur privé bakoresha amamodoka ya leta nagiye ndababwire ko uyu mugambi utanguye leta yarikoresha hafi amamiliyaridi umengo 12 y'amafaranga y'amarundi mugabo uyu mugambi utangwe wa Charwazeho leta yacije ku mamiliyaridi 23 abantu rero baca bajamwe barasakuranwa bariba guhera mu biro by'umukuru w'igihugu nyene amamodoka yose ubu yose yashiye yitwarirwa n'abo bantu bari mu butegetsi bose uwo mugambi ucuburizwamo uno munsi uwo mugambi warahagaze byaranse kubera abasuma basigaye basuvye inguvu leta rero nibaza yuko ari ibintu biteye ubwoba cyane mwa kino gihugu mugabo yavuze ikindi cyanyuma avuga ati mbega mubona aho kugwa iki mubona byogenda gute nukuri jewe ntababesha nk'umuntu abikurikirana nk'umuntu amaze imyaka abikurikirana jewe ndabona ko abanyepolitike bacu baduteye ikibazo gikomeye cyane abanyepolitike bacu baduteye ikibazo gikomeye cyane kuko usanga nk'uko babivuze neza mu masezerano ya Arusha aho bari kubarerekana icyo bise mu gifaransa na tire de conflit inkomoko y'injyane usanga bamwe barondera kuguma ku butegetsi abandi barondera kubujako mugabo icyo babirondera kubuguma ko bashaka burya ntibwiye ngo nikindi n'ubu butunzi abandi nabo bakarondera kubuja kubarondera kuja kugira ubutunzi mugabo mu bisanzwe ko byagenda bagomba kuja ku butegetsi bagiye kurondera ingene bateza imbere
inyagihugu reka tubandanye murakoze dufite kandi ivuga neza uratwumva
ndabumva
watubwira irindi zina naho hamagaye uri
Irogasye
uhamagaye uri he
muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi
mu Burundi
yego
mufise ikibazo cyangwa intererano
hakuru ni ikibazo kimwe cyagizwe n'intererano cyane
alo
oui
ndabumva
yego jewe sikintu nashatse kugerekeranya n'ibintu alo
ndabumva mubandanye
yego jewe ikintu kimwe nagomba kuvuga nk'umuntu ugasanga aragiye mu butungane hakumutunganiriza nk'umuntu yibye ugasanga we agiye guhomaka yewe akarorero ka hafi je nabonye ngwa maze kujya muri tege uwo muntu yibye igifungwa yagikurikiranye yagifashe we yasiye abanza ajya mu gasi none ngaho muntu yose yimbura yuko atagikuri hasi hasi se twashaka mbere ari nk'ibishoboka uwo mukire nyakubahwa Gabriyeli gisize kuko yoduha haka nimero nk'umuntu yabonye hano hari gisize ntasoje
murakoze reka abishure mu mwishure
mu ijambo rimwe avuze ati mu gihugu cyacu cy'u Burundi uwibwe niwe yiruka ibyo nibaza yuko atawo bideha niko biri uwo bideha twebwe dufise uburorero kandi nawe nteje kubutanga nibaza yuko akarora atanze kumvikana burya nta muntu ashobora guhisha inzu nta muntu ashobora guhisha umwotsi inzu iri kwirasha nibaza ko ari ikintu kigaragara cumvikana yavuze yuko twomuha inimero kugira ngo bazoze baradutera kamo nibaza ko ibi tura hamwe yogira yo heza twoba turamuhaye inimero ashobora kuduhamagara kubu kuri WhatsApp ni guteranya amajana 257 ama 59 amajana 308 amajana 297 mugabo hariho nimero zindi nibaza yuko tuzakumushikiriza niya ashobora guhamagara ku iyo nimero tumuhaye
murakoze Phineas uratwumva
ndabumva neza Voice of America
umwaka mwiza
ebani namwe journaliste mwiza kabisa
mwatubwire ndizena naho muhamagaye muri
nitwa Kabila Phineas
uhamagaye uri he
ndi mu Rwanda
mufise ikibazo canke icyumvira muterera
rerano ku cyangwa ni ngo kugira icyo nunganira aho ngaho
mugishikirize
umire umutumire mutumiye ni byiza pe ni avuze ibintu byiza ndabyumvishije ariko se ntabyo bashimira leta yaba yarakoze aho ngaho mu Burundi
reka bishure mu mwishure mwari muvuze
hari ndacabona leta yaba yarakoreye abarundi cyiza
reka bishure
ikindi ni igiti kiganya ku rubyiruko rw'u Burundi ruri kwiga amashuri
murakoze reka bishure mu mwishure Gabriel murakoze
ku kibazo abajije hari umundi munywanyi yigeze kukibaza ati mbega mwibe nta bintu byiza mubona leta ikora sinibaza ko nohava nsubira kukirandira ko twebwe tugira icyo twita vigilance citoyenne kuvuga turaba ingene leta iri kwirakora ibyo yiyemeje kurangura ifatiye ku mategeko twebwe rero nababwiye ntituri abavugizi ba leta turabisubiyemo leta irafize umuvugizi yitwa Philippe Nzobonariba niwe avugira leta mugabo twebwe tujeje gukebura leta kubyo tubona itabiri kwirakora neza umunsi leta yoba yamaze gutangura kubikora neza byose tujadureka ibiturimo tukaja mu bindi rero ntaba dusaba kuza gukora akazi k'abavugizi b'inzego tubatse turakora amakosa ni nkuko no mu Rwanda nawe narabizi mu Rwanda ndabizi hariho urwego rwitwa Transparency Rwanda ingene ikora murabizi neza kwivuga iti aya mu butungane bohindura ibintu bakabigenza gutya aha bohindura ibintu bakabigenza gutya abindura ibintu bakabigenza gutya mugabo nibisigura yuko hatariho ibiba bikogwa neza mugabo saya mashira hamwe yacha juje kugira icyo twita vision citoyenne ajuje gupfuga ivyo leta iri kwirakora neza abantu rero nibasore kuza baritiranya ibintu nibaza ko ari ibintu byumvikana
murakoze
kuri iki kibazo cyaka bintu naca abajije avuza ati ugwaruka nokuri ibibazo by'ubukene by'ubushomeri by'ibiturire n'ibindi usanga ugwaruka ariko rugira ingorane nyinshi cyane narirya nk'ubu mu Burundi ho twabibabwiye rugeze ku rugero rurenga 35% ku bushome rushomereye kandi biragaragara neza ko n'ubu bizava biguma biduga kubera uravye ingene tuvyara mubyibutse
ubu umufasoni umwe abyara abana batandatu hafi n'ibice bibiri mu buzima bwe bwose murumva rero yuko hatageze ingamba zifatwa kugira ngo icyo kibazo cy'ubushomeri hamwe n'icyo kubyara ku rugero bizotugora gose ibyo nibyo bibazo mu bisanzwe mbere yo kwihutira izi nyungu za politiki z'akagwe k'abantu bari bakwiye kwihutira ibibazo bihanze abanyagihugu ku munsi ku munsi muri abanyepolitike bacu ngo bibereye mu bindi.
Murakoze. Dufite kandi uduteye akamo Sabiyumva uratwumva?
Wee, ndakumva cyane.
Mwo tubwirinde izina naho mpamagaye muri munyarutse. Mufise ikibazo cyangwa intererano? Alo?
Yewe rero nashaka kuvuga byambayeho.
Munyarutse mwanyu giye kuturangirana? Alo?
Nange dore baranyibye ariko reka burundi no kwisubira kuko batumiye yo nabo.
Umurongo wa telefone umeze nabi wa Sabiyumva ntidushoboye kumwumva neza. Nashaka mukurangiza ndababaze ikibazo Gabriel Rufyiri. Hari kubavuga ko amashirahamwe nkayo yanyu nka Oricome anebagura leta kenshi atanyishu ashikiriza yo gutorera ibibazo ayo mashirahamwe bariko aranebagura mu bivuga ku iki?
Nagira ndababwire ko atamunsi numwe inzandiko rikomeshikiriza zose dushiramwo turavuga ibibazo bihasha tukavuga n'ingene byotorega umuti niko tubigenza iminsi yose. Nta kintu na kimwe ishyiramo rikomeje igira rivuga ko ntiritange umuti n'ibi bintu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu turavuga neza yuko leta yoshiraho imigambi itomoye. Mwiyumvire mwibuke nk'uno munsi abantu bose batwumviriza bumve mwarumvise yuko umugore wego yashikirije ijambo mu bijyanye n'ubutunzi mugabo n'ukungera ubutunzi bwomera mugabo biravye neza nababwiye hagomba kujaho igitabo icyo twokwita nka kimwe cya CSRP cya gitabo twari tumaze imyaka itanu dukoresha uno munsi igihugu kiraho batora bije mugabo babwira tuti tubwire imigambi mugomba murangure muduhe igitabo birimo icyo gitabo ntikibaho. Nta kibaho ikintu kiza ko dufise cyonyine n'ikintu twita Vision 2025 no kuvuga ya ntumbero twiha yo kugera mu 2025 mugabo CSRP 1 yaraheze CSRP 2 yaraheze CSRP 3 yagomba kubihari uno munsi rero bijitogwa ni bijyo kwifungurira amafaranga gusa mugabo ntitugira ikintu nakimwe cyo turakorera kuno munsi mwibi byo kugwanya ibiturire haragiye igitabo twita strategie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption kuvuga umugambi wo kugwanya igiturire n'intwari ibereye uwo mugambi wibereye mu kabati nta kintu nakimwe kiriho kirakogwa nikimenyamenya n'ibiduje gushikiriza aho ba mu ijambo mukuru w'igihugu yashikirije bamubwiye ibintu by'ibinyoma bakavuga ngo begeranije amafaranga kandi bikagaragara neza ko komite y'itegekanya amafaranga ikoresha ku mwaka ayo mafaranga atigizajemo kuva mu mwaka wa 2013 kugera kuno mwaka turimo no munsi none mwene ntimwumva ko ibyo bintu biteye ubwoba cyane aho ibintu bijya mu nzandiko kandi bonyine bazi ko atari byo twebwe rero dufata yuko mu bisanzwe ibyo tuvuga turavuga n'ibyokogwa turavuga n'ingene byogenda nk'ubu ntitwumva nka Karolinge n'umushikiranganji wiga cha leta kiri umushikiranganji ntitwumva akarorero inge n'umushikiranganji w'amagara y'abantu akiri mu bushikiranganji aho bushikiranganji babiri ubwa mbere wiga cha leta muri bita ama exoneration bamubwiye yuko atakizira ko barenza amamiliyari 18 mugabo umwa kugera mu kwezi kw'icyenda yaramaze kurenza amamiliyari ijana y'ama exoneration ivyo yihiriye abantu gucyo oyi uyu mushikiranganji w'amagara y'abantu bamuhaye amafaranga yo kuvura aba bagwaye sida hamwe n'izindi ndwara za malaria n'izindi ayo mafaranga amwe bayakoresha nabi ayandi
murakoze murakoze tugiye kurangiza
numva ko ari ibintu bigoye cyane byagomba kumva ko iyo tuvuga rero tuvuga yuko muhindura ibintu
murakoze yari umutumire wacu Gabriel Fili ayoboye ishyirahamwe Oricom rero kugwanya ibiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta tubariko tuganira mu kiganiro muri sanga ku ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu risozera mu mwaka wa 2017 aho twashimikiye ku bibazo byerekeye ubutunzi turabashimiye rero turashimiye Gabriel Fili n'abashoboye kugira uruhara muri iki kiganiro muri sanga mwese mugira umwaka mwiza
mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.